Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ntwarante mwaka w'ibihumbi 2023 ari twabateguye tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Yaraye ahagaritswe mu mabanga yo kurongora komine Nyamurenza y'intara ya Ngozi. Uwo nawe ni Cesaria Nizigimana. Imvo zitangwa n'umushikiranganji w'intwari yo hagati akaba ari uko uwo musanteri arangwa n'inyifata itabereye. Muraza kubikurikira. Abaganga babiri bo ku bitaro bikuru bya Rumonge bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kane uheze. Aba baganga bagirizwa na sentare kudatabariza umuntu agiramiwe. Abanyagihugu basaba ko abo baganga bohanwa kugira ibyo gufata nabi abagwaye bihagarare. Nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo, uyu munsi ikiganiro kiza kugaruka ku cifuzo cy'umukuru w'igihugu ko umunwa wose woronka ico ufungura umufuko nawo uronke amahera. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Musitanteri wa komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi Cesaria Nizigimana yarahagaritswe kuri uyu wa gatanu mu mabanga yo kurongora iyo komine. Yahagaritswe ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu ku mvo z'uko arangwa n'iyifata itabereye umurongozi no kuba ataco yitayeho mu byo gutunganya ibya komine nk'uko tubisoma mu ikete rimuhagarika. Cesaria Nizigimana akaba abaye mu santeri agize gatatu ahagaritswe muri ayo mabanga mu ntara ya Ngozi kuva muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Nkuko biri mu ikete nimero 55 30 agakwego 288 agakwego 24 agakwego ubusa gatatu by'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse Nizigimana Cesaria yarahagaritswe kuri uyu wa gatanu mu mabanga yo kurongora komine ya Nyamurenza. Umushikiranganji avuga ko uwo mukenyezi arangwa n'inyifato itabereye umurongozi no kutagira ico yitayeho mu itunganywa ry'ivya komine. Inkuru ziva muri komine ya Nyamurenza zikamenyesha ko mu ntango ya vyose habaye imishwano mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2022. Iyo nayo yabereye ku musozi Kinyovu wo muri iyo komine nyine, aho umusitanteri Nizigimana Cesaria yasanze abantu mu bunywero acasimbira ku mugore yari kumwe nabo aramukubita amwagiriza ko amutwara umugabo. Abo bantu bari kumwe n'uwo mugore barashatse kwivuna, maze Cesaria Nizigimana acasaba igipolisi gufata abagabo bane kuko yabagiriza ko bamutabiriye ko impuzu, aho bivugwa ko igipolisi cagiriye ko kibakubagura. Mu kwezi kwa Nzeri uno mwaka, buramatari w'iyo ntara Emmanuel Ntacansanze yavuye ashika kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu, aho kabaye n'akajyo kuri Cesaria Nizigimana ko gusaba imbabazi abo bagabo mu nyuma ubutungane bwavuye bubarekura. Uwo yahora arongoye komine Nyamurenza agakurikiranwa kandi n'indosiye y'urubanza rujanye n'urupfu rwashikiye umugabo yishwe n'abanyagihugu haraciye hafi amezi atandatu yagirizwa uburozi, kandi uwo musitanteri yarashoboye kumukingira kuko yaramaze gushikanwa mu gasho k'inyamiramabi kaho nyene Inyamurenza. Ku wa mbere w'iyi ndwi akaba yari yitavye kuburana muri sentare isubiramo imanza Ingozi, aho bivugwa ko yari yabanje kuza ariteza utunyoni ku mitahe iyo sentare yari imaze igihe imurungikira. Cesaria Nizigimana abaye musitanteri wa gatatu uhagaritswe mu ntara ya Ngozi inyuma y'abandi babiri aribo Sebigo Pascal wa komine Kiremba amaze gusubirizwa na Hanyagamagara Salvatore wa komine Tangara, ariko we atarasubirizwa.
Arakenuye pia Gahungu, tubandanye mu manuko bw'igihugu. Abaganga babiri bo ku bitaro bikuru bya Rumonge barafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 ntwarane uno mwaka. Amakuru avaho mu Rumonge avuga ko parke iriko ibakurikirana ku caha co kudatabariza umuntu ageramiwe. Abitura ivyo bitaro bakaba basaba ko ubutungane bwokora kugira ngo ivyo gufata mu minenegwe abagwayi bitura ivyo bitaro bihagarare. Ido nido na La Majesté Barenga.
Kuri uwa kane abaganga batatu barahagaritswe, ariko umwe arari kugwa nyuma yo kumvizwa na parke y'intara ya Rumonge. Abaganga bafunzwe ni Habimana Waiman na Jedon Niyonkuru. Amakuru dushikira akavuga ko umwe mu bashoferi bo kuri ibyo bitaro bya Rumonge nawe nyine yahagaritswe kuri wa gatatu. Amakuru ava ku bitaro bikuru bya Rumonge avuga ko ku munsi wa gatatu ariho hazana umwana arebye cyane, muganga ari ku izamu ngo barahamagaye ubundi muganga ashobora kumubaga, ariko ahura n'indi rushyaba niha ivuye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Umuganga yaje kubaga uyu mwana ngo yasanze yavanye mu cumba cy'ibagiro hashizwemo uwo yazanywe n'ubugira kabiri. Ku nshuro ya kabiri uwo muganga ngo yaciye ategeka ko uwo mwana arumwikwa mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo abagwe, ariko ibibazo byisubiriza by'imodokari gusebaniha byatumye uwo mwana agarukanwa, ariko habura umwakira apfira mu cumba c'indembe inyuma y'amasaha ane. Ababyeyi b'uwo mwana bo ku mutumba Muhanda zone Burukiro muri komine n'intara ya Rumonge basaba ko ubutungane bukora.
Arakoze na alama majote barenga abategetsi Burundi nabo bategerezwa kugaba kubyicanye buriko uragirirwa abakenyezi hamwe bakicwa nabo bubakanye ahandi bugakogwa na bamwe mu bajejwe umutekano. Abo bategetsi bategerezwa kwibaza ingaruka ivyo biheze bikagira kubana z'umwihariko ako nakamo kumuhari inamahoro bakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu Burundi. Mahirwize baricako awurongoye akabivuze inyuma yaho hagandaguriwe umukenyezi Emmanuel Niragira, umwarimu kazi wo mu ntara ya Ruyigi yagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri quartier ya Sanzu. Baricako haboneraho no kwiyamiriza ukuntu ubutungane ataco bukora kugira hanwe abakora ubwo bwicanyi. Reka tumwumvirize.
Hariho ukuntu ibintu byo kwica abakenyezi byabaye byinshi cyane, ni icyaha tutari tumenyereye mu Burundi bwa muri uyu mwanya caguriye rwose kandi birateye amakenga. Harageze aho umuntu atangura kwibaza ikintu kiba cyahindutse mu mitima no mu buryo abarundi babayeho kugira ngo habe ubu bwicanyi bwinshi gutya buraba buri ku bakenyezi. Si bishasha, turamaze iminsi nuko tubyumva kuva nko mu mwaka wa 2000 ni benshi bavugwa ko bishwe n'abakenyezi benshi bicwa. Uburasura usanga hishwa abakenyezi barenga batanu ku kwezi mu Burundi. Rero ni ikintu cyo kuraba neza ibyo ari byo. Yashobora kuva ku bintu byinshi, hariho ibyo mu ngo, hariho ibyo mu bantu basangiye ibintu cyangwa ibindi cyangwa bapfiri cyangwa ibindi, ntitumenye neza ibyo ari byo. Nk'uyu benshi baribaza icyo cyoba cyatumye yicwa. Egome n'umwigisha, egome arafise utwo yidandariza, ego mari mu muhari w'abakenyarugamba, ego arafise abo bavukana harabikeka ko bayishwa zira musaza we. Ibintu kera mu Burundi twahora dutinya byari ibintu bitinyitse bidakogwa, gukora ku mukenyezi ukamwica. Ibyo bintu ni ibintu bishasha, novuga ko ari ibintu bishasha bitari bimenyerewe mu iwacu mu nyifato y'abarundi mu ngendo y'abarundi. Hari umuntu n'ubugabo bagabo bakora ibyo bintu bariyumvira abana, bariyumvira umuryango, bariyumvira icyo igihugu kibabonamo. Cyo nibaza yuko ari ibintu kuri bikwiye kwihwezwa, abategetsi bagira icyo babikozeko, kuko ibyo bintu bishobora kubandanya gutya. Nta bantu tuzosubira kuronka, tuzoronka abana bapfuye bagowe bakuze barahahamutse ata kintu kinini bazoshobora kuvamwo n'ibyabandanya gutya. Kandi abakenyezi nabo bazi ubwoba buzobica, mbega bazokomokera he, mbega bazoja he, mbega bazogira gute. N'ukuri jewe numva harageze yuko icyo kintu gihagurukirwa, kuko ni byinshi birarenze birarenze, kandi igihugu naco kirahahombera rwose.
Inzamba
turabandanya ayo twabateguriye ubu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Uno munsi ikiganiro kiza guca hirya no hino umugambi w'umukuru w'igihugu yifuza ko umunwa wose woronke ico ufungura, umufuko nawo uronke amahera. Ku isoko mu gishikirizwa na Edi Claude nini nahazwe.
Ku isoko, ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abantu bose atawuvuyemo bahamagarirwa kwijukira uburimyi n'ubworozi kugira icyifuzo cy'umukuru w'igihugu cy'uko umuntu wose woronka icyurya umufuko nawo ukaronka amahera ishobore kuba ukuri mu gihugu. Ako kamo katewe inyuma y'umubonano wahuje ku munsi wa gatatu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'ababura matari bo mu gihugu cyose. Izo ngingo zoba zikwiye kugira hagire igihinduka ku mwimbu w'igihugu. Abakurikirana ibijanye n'ubutunzi batanga intererano izihe. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu turi kugena kerezo rya 2025 ntwarante umwaka w'2023 mukagishikirizwa nanje Edi Claude Nazwe kaze. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guelene Gatoni abitavye umubonano baremeranije ko icyifuzo cy'umukuru w'igihugu kitariko kiraja mu ngiro hafi imyaka itatu iheze abishikirije. Kuba Rosine Guelene Gatoni umukuru w'igihugu ahamagara abarundi bose kurima bakanorora kugira bagwize umwembu.
Intumbero yo nama yari yo kurabira hamwe agahaze gatuma uno munsi tutarashika kubijyahangiro yuko umunwa wose urumucufungura muko wose nawo karanka amafaranga kurabira hamwe kwisuzuma kugira ngo babone aho kongwega ingufu canke aho baragahaze naho bakagorora inyuma yo kugahana ivyumviro hafashe ingendo shasha yuko umurundi wese ashobora ategerezwa kugira umugambi w'uburinyi acane cane abakozi ba leta aho bahamagariwe yuko umumwe wese afise umugambi arangura w'uburinyi n'ubworozi bashimangiye kandi no kuri wa mugambi wo gukorora inkwavu kwitaba kakamo nyine icubahiro yatanga yuko umuryango wose uhorora n'imiriwuri inkwavu itanu
kuko umukuru w'ishyirahamwe rikomeye gishinzwe kurwanya igiturire n'isasakugwa ry'amatungo ya leta. Leta ngo ntizopfa ishoboye kugaburira umurundi wese mu gihe itijukiye uburimyi bwa kijambere. Abahero shirari bucako cyifuzo cyose kidashizwe mu nyandiko ucigwe nk'umugambi kiguma kimeze nk'indoto.
Ni byiza yuko umuntu wese ashobora kugwiza umwimbo mugabo nta gihugu na kimwe ku isi abantu bose arabarimye mugabo hariho ibintu ngombwa bigomba kugira ngo tugire igisa cy'uburimyi kibe bimwe twita secteur portrait de croissance. Ubwa mbere kugira ngo ibyo bishoboke nuko tugomba kurondera amatungo manini manini. Ibyo rero kugira ngo bishoboke nuko leta ubwa mbere igomba gufata ingingo yuko bagabanya imbyaro hakabitegeko ry'uko mu Burundi atamuntu arenza abana babiri cyangwa batatu. Hanyuma ikindi abantu bashira mu bigwate kugira ngo bashobore gushiraho isi barimamwo. Hanyuma kandi bagomba gushiraho uburyo bushasha bwo kubaka bakaduza hejuru iki twita construction a hotel kugira ngo abantu bubake baduga. Nuko leta irondera ifumbire ikoreshwa ikaraba ko ifumbire itici ari ifumbire ituma habwira umwimbu ifumbire yakamara ko amafumbire menshi azana amafumbire mabi kenshi na kenshi simvuze ngo ayahari ubu ni mabi mugabo birike kwa aya mafumbire ashobora kutagira isi neza kubera ataba yapimwe bikwiye. Hanyuma nuko hamaze kuboneka imbuto zirobanuye hakaboneka ifumbire nziza hagomba guca haboneka bamwe twita ba moniteur agricole bafasha abarimyi kurima kijambere. Hanyuma ikindi nuko leta ishobora gomba gukora ibishoboka byose kuko murabona ko hari ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bakarondera ingene harimwa mu myaba bakarondera ingene bavomera irrigation bakarondera ingene atamuntu asubira kurimisha isuka bagomba kurondera amamashini n'abahinga bavuye hanze ayo mamashini donko kugira ngo tugire kimwe twita culture moderne ku buryo usashobora gusanga nka 20% barima bashobora gutunga 80%. Ibyo rero bitabaye kwiyumvira yuko umuntu niyorora inkoko zibiri zitatu nije birafise akamaro n'ukuvuga n'ibintu byo kubaho ku munsi ku munsi. Iyi migambi leta ivuga iti umufuko wose uronke amafaranga umuntu wose uronke icufungura nukuri n'ivyivugo byiza cyane mugabo n'ukuvuga ni heve igacikigira video yanditse imbono iyerekwa igacivyandika bagaca babishira mu gitabo bamaze kuvyandika leta cyiteka cy'amafaranga rera kwiye muri budget ya leta.
Hadi nyimbe ndongo za tarizo akuka mu kagabire rufi niko gasozereye kino kiganiro ku isoko cuno musi murimbiye ko urimi wa kijambere ari bwo bushobora gutuma haboneka umwimbu ushimishije mu gihugu isoko mwari ko mugishikirizwa na Edi Claude Nazwe ndabahe isango ku munsi wa gatandatu uza naho utaha.
Cyari kiganiro ku isoko.
Arakenuye na Edi Claude nini nahazwe mu gusozera aya makuru nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu tubabwira amakuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi ayino munsi turasomegwa na Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nikaze kuri mwese nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyatanguriye kuri SOS Media canditse ku biziga biguma bitogwa mu ntara ya Cibitoke. Mu mezi atatu yonyene hamenyekanye ko hatowe ibiziga bitanu muri komine Rugombo. Ibiheruka gutogwa ni ibiziga bibiri byatowe kuri uyu wa kane igenekerezo ya 23 za kuno kwezi bitogwa ku musozi Rukana ya kabiri. Icibonekeza nkuko ico kimenyesha makuru kibivuga, ibyo biziga byose uko ari bitanu umwidondoro wavyo ntiwigeze umenyekana. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru cyabandanye n'ikimenyesha makuru buhundiye ko kivuga ko gitewe impungenge n'abanywa ibiyayuramutwe babaye benshi cyane mu gwaruka. Ibiyayuramutwe binyobwa gusumba n'urumogi cyane cyane go mu bwoko bwa ehoyine na kokayine. Ugo gwaruka runywa ibiyayuramutwe rushikirwa kenshi n'ingwara zo mu mutwe bakongera bakagira inyifato itabereye mu kibano. Abagenzi babi ukutamenya hamwe n'amabi atandukanye bage baracamwo ngo biri mu bituma banywa ibiyayuramutwe. Ku bwa buhundiye ko ngo ibituma biratandukanye kuri buri muntu ngo hari ababijamwo kuko bashaka kumviriza ibyo ari byo, abandi ngo ni ukubera bataba bazi ingaruka zavyo agakuku n'ibindi bikaba biri mu bituma abakiri bato bahurumbira imogi n'ibindi. Kubera kutagira umuti w'ibyo bibazo umwiheburo ni mwinshi mu bavyeyi b'abana. Bamwe mu bavuganye n'ico kimenyesha makuru bavuga ko naho hasanzwe ariho ibigo bijejwe gufasha abanywa ibiyayuramutwe ngo nta cizere babifitiye. Basaba ahubwo leta gufata no guhana ababicuruza ku neza y'ugwaruka kazoza k'igihugu. Ikimenyesha makuru iwacu naco canditse ku magume abanyagihugu muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura barimwo inyuma y'ibomoka ry'umusozi wahitanye ibitari bike ku musozi na zone Kibuye hari ku igenekerezo rya kane muri kuno kwezi kwa Ntwarane. Ibintu bitari bike byarazwawe n'ico kibomoka ubu bikaba bibarizwa mu myonga. Abakozwe ko nico kiza basaba imfashanyo yihuta mugihe bavuga ko bari mu gihe citeragira bimwe mu byo basaba n'ibifungurwa ibikoresho byo kwifuka no kuryama ko hamwe n'imbuto. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwari kumwe na Karine Dusabe nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Karine Dusabe ngaha rero duce dusozera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Shozi Nkaze nawe bashikirije ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.